Mumugiwa wa nitrenda bazo itamuo uwegu kanagashi mge mgehanishwa ya maderesi liberukunga kutashe mgisagara chakan mufaransa bwane na bashinga nahe batanu nao na wapfasoni. Umuridi mzi umurundi kazi ka Janine alimura wapfasoni atikuwa naratowe muru wa murugui na sanzwe ngura mgisata chama sinema na maderesi na gateka.
It was a big surprise for me.
Vyara ntangaje cyane gose. Sinari ndavyiteze kuko jewe igisata cha sinema nigeze ndagikoreramo na rimwe. Kubona rero barantoye byarantangaje. Ihiganwa rya Cannes riri mu mahiganwa akomeye cyane gose ku isi.
This event is one of the biggest in the world. To be a part of that that prestigious jury.
Kuba ndi mu rwego rw'abazotora uzokwegukana gashimwe ka Cannes kuno mwaka ni iteka rikomeye cyane gose. Ka Janine w'imyaka 58 yavukiye mu gihugu cy'u Burundi aza kwimukira mu Bubiligi mu myaka ya za 80 kuva mu 2015 hadukiye inyane za politike zifatiye ku biringo mu Burundi. Ka Janine yarabonetse ku mbuga zitandukanye avuga ko adashigikiye intwaro ya perezida Petero Nkurunziza. Twamubajije nimba ugo rugamba agiye kubara rubangiriye na wati sindohoka ahubwo nzokoresha aka kajyo kugira makungu amenye ikibazo kiri mu Burundi.
In Burundi they still kill, they still torture, they still rape, you know.
Mu Burundi baricana, baracahohoterana, baracakubagurana, baracafata abapfatsuni n'abigeme ku nguvu.
And that cannot continue. We'll sit down.
Ibyo ntibishobora kubandanya uko. Urugamba nzorubandanya. Ntidushobora kubemera ko babandanya kutwicira abana, gufata ku nguvu ababyeyi bacu na bene wacu. Ugo rugamba biri mu byo niyemeje ntibikunda ko ndaruhagarika. Biri mu byo niyemeje ni nk'akazi nkora umwanya wose.
But really, my goal, it's a full-time job for me.
Ihanishwa rya maderesi gitiriwe igisagara cha Cannes mu Faransa y'uno mwaka rigira 71 rizoba hagati y'itariki ya 8 n'itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatanu. Umurundikazi ka Janine ari mu bazogena uburyo gukana uno mwaka yamenyekanye mu turimbo twe dutandukanye two mu Kirundi, Icongereza n'Igifaransa na cane cane izo yasohoreye mu rukurikirane rw'indirimbo yise Samborera.